izo nka zifatwa ziva amaraso mu zuru zigashuha cyane bikanga ko zirya zigacika intege n'amaganga yazo akaza asa nk'ayavanze n'amaraso nk'uko bene ibitungo babivuga iyo zifashwe ntiziteba gupfa kuko atamuti abajejwe ibitungo bafise baziha biturutse ko ibyo bimenyetso bataramenya indwara zose zitera kuri uno wa gatatu umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Nkurunziza Serge yarishikiye mu ntara ya Ngozi kugira arabe uko icyo kidacifashe yamenyesheje ko abahinga bamaze kubona mu bipimo bafashe indwara imwe yitwa amakore brucellose bovine mu rurimi rw'igifaransa ariko ko ibipimo bikibandanya kugira amenye neza izo ndwara n'inyene ngo zivura
kuraraba amakore ibimenyetso byayo ahanini yoyo nta byo by'uko igitungwa kiva umuntu ahanini uhura birimo byumvikana rero yuko hari ikindi cyabiteye ari nabyo dushobora kurondera cyane kuko hari indwara nyinshi uhura zihuriye ku icyo kimenyetso nicyo gituma rero bisaba ubuhinga bwimbitse kugira ngo dutange neza icyatumye by'ukuri cyateye iyo ndwara mu aka karere
ibyo byashyikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi aborozi byabahumurije kuko ibitungwa byabo byariko birabaho nako barafise n'ibyo basaba abajejwe ubworozi mu Burundi aba ni bamwe mu borozi bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'ijwi ry'Amerika
twebwe nk'aborozi turumva dutekanye gatoya turanezerewe rero nk'ubu ko twatanguye kubona yuko bashoboye gutora iyo ndwara iyo ariyo nibaza yuko batora iyo ndwara bashobora guca barumenya n'imiti yo gushobora kuzivura bagaseseshwa mu murimo nk'ubu twatanguye kurema
ahubwo twari dufise ubwoba bwinshi cyane kubera izo nka zifashwe zica zifata ubwo amatuba n'izipfa kandi nta miti yayo twari ko turabona ubu rero turahumuye cyane ahubwo twasaba ababijejwe yuko bodufasha bakarondera imiti kugira ngo dushobore kuvura izamaze gufatwa izitarafatwa nazo namba binashoboka baduhigira n'urucanco
iyo nkuru tukiyumva aduhumurije twiyumvira yuko ikibazo giye gutorerwa umuti twasaba rero n'ukuri baturongoye kuko bamwe badufasha bagerageze kuko benshi barahahombeye n'igihugu kije kihahombera urabona ko abahora badandaza inyama badandaza inka barabatanga amakori maze amakori nayo gafasha igihugu
uwo muyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushiranganji bw'uburimyi n'ubworozi asaba ashimitse abanyagihugu baba mu turere turimwo iyo ndwara kutarya inyama z'inka no kunywa amata y'inka zamaze kwandura anasaba kandi abajejwe amagara y'itungwa mu makomine kwama bagavye inka yose ipfuye ko bocarihutira kuyihamba bagira ko bapomba naho bayihambye
nuko rero bashobora kwikika mu kiza bakabona igitunga kigwaye bagaca bakibaga ibyo rero ni bibi cyane umuntu akiriye atazi neza icyacishe yuko ashobora kugira ibibazo by'amagara kira noneho mw'icyo gihe ibyo bica bituma iyo ngwara ikwiragira ijya nini kuko hariho wayigikoze ko mu kukibaga hariho utwaye inyama hariho uciye impande araba byumvikana uwo wese ko aca agenda atwaye mugera mu kandi gace katari bwafate cyangwa mu iraro ryiwe
mu kurindira ko haboneka inyishyuro ku bipimo byose byafashwe mu ntara ya Ngozi babaye barafunga isoko y'inka yo mu Byegwa kandi bikaba bibujijwe kubaga inka Desire Hatunimana Kigali Ijwi ry'Amerika.